Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika umwumvikano muke ujanye n'itunganywa ry'amatungo yegukira imiryango utuma habihohoterwa rifatiye kugitsina inkuru dukura hirya no hino zitumenyesha ko iryo hohoterwa rikunze kwibonekeza mu bakenyezi imvo nuko ubutunzi bw'urugo muri rusangi buramutswa umugabo inkuru dukura mu bihugu vya Afrika na Tunisia tumenyesha ko ibice 62 by'abakenyezi bemeza ko agahembo baronse mu buzi bakora bashoka bagashikiriza abagabo babo atanimye yabakuye ko muri abo ibice 32 ni by'abakoregwa mabi afatiye kwihohoterwa nk'uko icegeranyo c'urunani rw'igihugu ruhuza ibigo byumviriza bikongera bigakurikirana amabakoregwa bakenyezi rwavyemeje mu 2010 ukudahuza kugene uburyo bw'umuryango gukoreshwa ni yindi ntandaro y'ukoborezanya igufa hagati y'umugabo n'umugore akarorero ni y'umugabo ashaka kuziganya umukenyezi wiwe nawe yifuza ko amafaranga baronka akoreshwa yose mu mwanya umwe abitaho ivy'imibano basanze ko ukudahuza gutera impari ndende urushitwe ingufu akaba ari wahasinzikarira ukudashobora gusabikanya uburyo buhari gutewe n'ubukene mu muryango gushobora kandi kuba inkwezi y'amarere mu bijanye no kuborezwa igufa tumenyeshe kandi ko amabi afatiye ku by'ubutunzi agaragarira mu buryo butandukanye uturorero ni kwa mu muntu yibwa n'uwo bubakanye canke akama ahakana ko atanurumeya agira mu kiganiro cacu cuno musi kidushikana mu ntara ya Rutana turabira hamwe ibijanye no guhohoterwa gufatiye ku gitsina biturutse kudahuza mitunganywa by'ubutunzi bw'imiryango kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira Mukwinjira mu kiganiro nyezina tega matwi ivyumviro bishikirizwa n'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Rutana. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati twotunganya gute ivyo mu rugo tutarinze kuborezanya igufa ngizi nyishuba muha.
Borondera nk'abantu baba banye bakabumvikanisha
ari nk'intungwa bakaje inama bakamukigishora hanyuma bigakora imigambi yo mu rugo.
Umugore mwubakanye no kuvuga kwa musangiye byose byo mu rugo mubiza kubije inama
umwe agakora ikintu abanje kubwira uwundi kuntu ibintu by'urugo biri kubiragenda
umwumvikano va ku mugabo n'umugore nyane bakumvikana kugira ntihagire ikintu gisohoka mu rugo umugabo atakizi kandi ntihagire ikintu gisohoka umugore atakizi
bakicara nko ku meza bakayaga bakabwirana imigambi bafise
nk'icyo bagomba gushora bakumvikana ati jeyongera nshorike
igihe boguma batata n'abana babo bari nyuma ako karoro niko bazabonera kuko asanga nabo nyene birabagira ingaruka mbi
Itunganywa ribi ry'ivy'umuryango rishobora gutuma abubakanye batanako umwikomo. Ikindi nuko n'amagara yabo ashobora kuhasinzikarira nk'uko bimenyeshwa n'abitaho ivyingo n'imiryango. Ivyegeranyo vy'amashirahamwe akorera mu banyagihugu nka Oxfam vyerekana ko agakengere k'abagabo ku bagore babo gatuma aribo bafata ingingo zose mu bijanye n'itunganywa ry'ubutunzi w'umuryango. Ukugarariza kw'abakenyezi ku ngingo zifatwa kuba kwegera ukwahukana no guhitamwo kwibako ivyo biri mu bushakashatsi gakozwe muri Ruheshi mu mwaka uheze ku ntara zitandukanye z'igihugu ca Congo iharanira demokrasi ingaruka kandi zishobora kuba imibereho mibi y'abana na cyane cyane mu gihe ataho baba barigeza kugira ngo twumve neza ibijanye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina biturutse ku kutumvikana mu itunganywa ry'amatungo y'umuryango tega matwi itohoza mugenzanje Joseline Nduwayo yagiriye mu ntara ya Rutana Joseline ijambo ni gwawe
Urakoze Alain Yves kumijambo. Muri komine ya Bukemba, abakenyezi 32 kwijana 22 baharugwa mu ntara yose ya Rutana nibo bituye ikigo cita ingo n'imiryango mu mwaka uheze. Abo nabo bari mu gitigiri cya 90 baturatujwe n'abagabo babo muri iyo ntara nyene. Abakenyezi ku ruhande rwabo barirukanwa iyo bagide ico bavuga ku matungo basangiye n'abagabo babo. Uko niko vyagendeye Dorothea Bigirimana wo muri zone Bukemba aho yateshe umugabo wiwe inshuro zitatu zose igurishwa ry'igice c'itongo twasanze ko n'abajyango bagira uruhara benugo muri bene izo ndyane inabo kwa Pascaline sinzobatohana wo kumutumba muyombwe niwe yategetse umuhungu wiwe yuko bagiye kuzohora basangira inkono ugusumira imijyango ibiri yose yabaye amananiza na cane cane mu gihe bari bageze mu vyaro zine uko ibintu biri biboneka kandi mu ngeso yo guharika itera indyane zo gusangira amatongo y'umujyango twumvirize Maragarita barakamfitiye wo kumutumba giga muri zone na komine Bukemba
niho rero yankorera ikibasha vuga ati rero kugeza umugore wanje araza kurimina ko yiritongo ntinaje nikibasha ambwiye ati hako no bimbwa no bimva ankubita ubuhiri bwo nganya ndapfa ndakira maze gukira nta ndabikwirikirana urubanza
mu mitumba igize komine ya Bukemba akabaregwe gatuma abubakanye bagwana ingeso yo kurenza urugero mu kunywa itera kandi isesa kugwa ry'amatungo y'umujyango umugabo wa Gakima Yuriana yarashora na ntaryo ivyeze mu itongo kugira ngo arihe imyenda yo mu birabo muri rusangi mukero k'ibitegwa nk'umuceri ibiharagi ibigori n'ibindi abagabo barigungano mwimbu ntibibuke kugurira agahuzu agasabuni canka kunyu abakenyezi babo nkuko Godeberte nibizi imboneza ku mutumba Bugiga abitwiganira igihe cinzara kiza gisongera isibe kuko abakenyezi batanwe ingo nkuko iyo mboneza ibimenyesha rimwe na rimwe ingeso zivuye ku bakenyezi ubwabo zirabakwegera gufatwa nabi akarorero ni mu gihe barangwa n'ubunebwe bwa cyane nibashake gufata isuka ariko rero hari n'izindi mvo zitaba zibavuye ko kuko byari gitsina kimwe gusa twumvirize Dorothea Bigirimana wo ku musozi Kabanga
umushinga ntaharashobora guhohotera umukenyezi wiwe kuko avyaye umuryango umwe ati rero uramponeje jewe sinemera ntegeretswa no kurondera uwundi avyara abahungu
abagabo nabo nyene birashika bagahohoterwa mu ngo ivyo biva ku gakengegwe gategwa nuko batagishoboye kuronderera urugo ingaruka zifatiye kwitosekara ry'inyifato zibashikira bompi akarorero na kabonge byongeye ibihimba by'umubiri birasinzikara Maragarita barakamfitiye yarakubiswe ubuhiri kwizosi kuburyo atagishoboye kwikorera umuganda w'inkwi twasanze ko abana bavuka mu miryango igwiriyemwe indyane bakunze gukarigwa n'ingwara zo gufungura nabi byongeye baraheba ishure kubwo umwitwarariko muke bagirigwa nkuko Constantin iyo nkuru abitumenyesha ugutatura indyane zibera mu miryango si igikorwa cyoroshe kuko rimwe na rimwe gihura n'impanuka Gerard Hakizimana umukuru w'umutumba Murama atanga akarore kibibando byashikiye mugenzi we igihe yariko arabanguranya abatase
ugiye kunatabara aho ndacavuga mu kibano ndafise nk'umunyumba 10 mu karere yagiye gutabara acahurana n'ikimene cyo mu ruhanga ayamanga ari mu bitaro
mu ntara ya Rutana amashyirahamwe adaharanira inyungu arafasha iyo bakorewe amabi bayituye igikorwa bene ico kirarangurwa kandi n'ikigo kijejwe ingo n'imiryango Celestin iyo nkuru umukuru wayo yemeza ko bafashanya n'abatware bo ku mitumba kugira ngo menye iyi njyane zazananye amanama bera ku mitumba araringanizwa kugira ngo abanyagihugu bajijuke ariko rero abakenyezi ntibitaba ku bwinshi inama nkizo nkuko babigira kuzijanye n'amagara y'abantu inkuru tuhakura zitumenyesha ko bumva baserukiwe bishimishije n'abashinga ntaye babo naho biruko ibigo vyitaye neza y'ingo n'imiryango ntibiserukiwe mu makomine yose agize intara ya Rutana abanyagihugu bwabo basaba ko abahohotera abandi bohabwa ibihano bikwiye Twumvirize Gororioza Nibaruta wo muri zone Bukemba
ko abantu bino bimwe bimwe bagira ibintu by'ubugaba bakagira ngo none uro kwitwara he uri umugore nkuko umenga cabone ko ubutotumbera abajejwe ntwaro ngo ubisikirize ikibazo rwawe
tumenyeshe ko igikorwa cyo gufasha abahahamutse bivuye ku mabi bakorewe mu ngo zabo kitagikorwa n'ikigo cya leta kijejwe ingo n'imiryango kubw'imfashanyo zishyira hamwe impuzamakungu finiwape zaheze
uruhara rw'abagabo mu gutahura neza ikibanza cy'umukenyezi ni ntangere mu kugwanya amabi akoregwa abakenyezi. Vyongeye abakenyezi ubwabo bakwiye kutikengera no kumenyesha ko bafise ijambo mu ngo iwabo. Ivyo nibishikirizwa n'amashirahamwe mpuzamakungu atandukanye nka FINWAP na UNICEF. Amashirahamwe atari make kandi aremeza ko hoba ukungana kw'ibitsina kugira ngo umugabo n'umugore bashobore kubahirizanya mu itunganywa ry'ubutunzi bw'umuryango. Abakurikiranira hafi ibibera mu ngo no mu miryango bahanura kandi ko abubakanye bakwiye kwama baganira ku bijyanye n'iterambere ry'umuryango wabo atawanjya wangura. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina riturutse ku kutumvikana mu ikoreshwa ry'ubutunzi bw'imiryango, tega amatwi ikiyago twagiriraniye n'urongoye ikigo citaho ingo n'imiryango mu ntara ya Rutana mu gisata cy'ubushikiranganji bwo gushigikirana n'iterambere ridakumira. Niyo Nkuru Celestin aganira na mugenzanje Joseline Nduwayo.
Bega ibyihohotera rishimikiye gitsina cyo bari hari ngaha mu ntara ya Rutana
kunda gusaba hotewe n'abagabo babo baramu babo canke basebukwe
hagati yabubakanye bahohoterana bapfiki
cane cane amatungo yo mu rugo
ni biki baba kwiye gusabikanye
muhenze rero mwirimizi ico yosangira n'umufasha wiwe cane cane itongo canke ibintu biri mu rugo nizo nka nizo mpene nizo ntama keshi na keshi rero ukunda gusanga umugabo afyifatamo uko yigombeye aya mafaranga avuyemo gasana cana cha ariko arasahidi ya urugo abana bakabaho nabi
nibwe iyo babituye muheza mubafasha gute
turamuje imbere ama tukanakurikirana tukaraba neza yuko iyo dosiye yiwe idihirateje imbere
mubona ko umuzi woranduka ukwiye kuranduka vuba ari wahe.
Iyi migenzo ya kera ituma umugabo avuga ngo njende nyene urugo njende se rugo gaca agomba kuja hejuru intwaro yohaguruka bakavyiyamiriza kuko ibitoro tutavajwe n'intwaro kuko ntango uvu dufise zuko vyiyamiriza
ndabakengera iki
arakoze Joseline Nduwayo kuri ayo majwi n'ayo matohoza dushikirije. Tumira mate gato mukumviriza karirimbo kaduhanura guharanira agateka k'umukenyezi.
Birababaje kuona mabakore gw'abana rugo turorera abakenyezi barabura buzwa bagakubitwa nk'inzoka hari abikandira mu ngete ngo nikozuba kwa makenyezi ujagukirirwa narayirata ehu mugora afatwa nk'umwatsi w'indaro umugaba kinyibagiza ko barusangiye biratangaje kubona atatege korito moye yubahiriza umugore mu rugo
Ganiro nikira cijwi rya Amerika gwaruka gume hafi ya maradio yanyu. Muganga Anita Munyana ari hano muri studio kugira ngo abaronse nyishu z'ibibazo mu mutura. Tugeze mu gace mbazanda kwishura
Ihohoterwa rifatiye ku gitsina ndishobora gukora ingaruka mbi izahe.
Umuntu arashobora guhahamuka bivuye kwiyumvira ibyo bintu bikubira mushikira arashobora kwandura indwara zivuye mu bihimba by'irondoka.
Mbazanda kwishura
atari ibigo bijeje ingo n'imiryango ahabaye amatati hagati y'abubakanye bo kwiturande.
Abantu barashobora kwitura inzego canke ubutungane kugira bashobore kumvirizwa hama bahezwe batunganigwe havuyemo ubukomere canke ibindi bintu. Aho rero ni haheza kugambira kwitura abavuzi agaheza gatandukira kwitura ubutungane. Hari umpsikologu umuntu yanonosoye kumviriza abantu araheza kegera kwa muganga bo bagaheza bakarondera umuntu amufasha.
Mbazanda kwishura
mugihe umukenyezi yohohoterwa azira utwiwe yovyifatamwo gute
ubwa mbere areza kitura umuryango yaroyemwo habonetse umushinga ntahe ashobora kubumviza akabatunganyiriza iyo bitabaye uko onye inzego n'ubutungane buriho kugira bashobore kumwumviriza hame baheze batumeko umushinga ntahe wiwe abumvirize hamwe ariko ica mbere coco bashira imbere gusubiza hamwe imiryango kugira ntisambuke.
Rugamba rwa makinka yanje.
Gwaruka ntimurambigwe n'ubunyene muganga Anita Munyana ashishikara tanga insiguro z'ibibazo tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Baza ndakwishura.
Hari ingwara zoba zifatira ku muntu mu gihe adafashwe neza mu rugo.
Hariho gusara kuba atari huri ukabona umengo ari mu byiyumviro byinshi bitamuha amahoro biva ubwa mbere n'ukuntu umuntu aba akozwe ukwihangana kwiwe kuba kumeze eka n'ibindi byose bimukikuje umuryango utamubaye hafi.
Mbaza ndakwishura.
Igihe umugore n'umugabo badatunganije itunga ryabo neza bifise ingaruka izihe ku bana.
Nk'iyo umwana agwaye abavyeyi bakabona neza ko umwana agwaye bakavyirengagiza canke bakabona n'ubwo buryo bwo gushobora kumutwara kwa muganga ngo bamuvuze.
Mbaza ndakwishura.
Mu gihe umugabo ahohotewe n'umugore wiwe yokwitura he? Nta mashirahamwe y'abagabo yoyo arabaho.
Aho amashirahamwe y'abakenyezi agwiriranye n'ay'abagabo bizogenda biraza buhoro buhoro. Ariko bikunda kwibonekeza yuko ari abakenyezi bahohoterwa kurusha abagabo.
Rugamba rwa makinka yanje.
Ikiganiro nikira cijwe rya Amerika. N'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rwa mutuye tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Baza ndakwishura.
Nijyari umwe mu bubakanye ashobora kwibera intandaro yuko ahohotewe.
Nuko ubwa mbere asesagura batumva kumwe ukuntu ubutunzi bwo mu muryango bukoresha. Ikindi ca kabiri, iyo umwe atazi kwihangana kamenya ukuntu avyifatamo iyo bishitse uko onye. Bitabaye uko onye aho usanga umwe yumva yuko aremerewe mu rugo akabora ukuntu avyifatamo.
Mbaza ndakwishura.
Mbega imico n'imigenzo ntivyoba bini mu bituma hagati y'abubakanye hamiryane.
Abashinga ntahe bamye basonekwa mu buryo butandukanye ariko kubera ibihe byahindutse urana yuko ubunye abakenyezi barize ibintu bigenda birahinduka akagira amahirwe karonka akazi ugasanga agahembo kiwe kararuta ak'umugabo wiwe akumva kumengo umugabo we ntaciye umubwira kuko byinshi byo mu rugo ari wabitunganya ugasanga rero wa mugabo ahari biramunaniye ukuntu abyifatamo ugasanga alikarahohotegwa.
Mbaza ndakwishura.
Munyigisho zitangwa n'abaremesha kiyago ku mitomba izerekeye ingene abubakanye bokumvikana mu gusangira ibyo batunze ntizoba zikenewe.
Boshimikiza kuvuga iby'imibano mu rugo bakabafasha kuko hari usanga umuntu ahari aguma avuga ngo jendi mukuri umugabo uko nyene jendi mukuri umugore uko nyene ugasanga hari uruhagarara mu rugo.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu bene impanuro aha y'ugwaruka. Tumira mate mu gusubira kumviriza karirimbo kaduhanura guharanira agateka k'umukenyezi.
Birababaje kuona mabakure kwabana rugo turorera abakenyezi baraburabuzwa agakubitwa nk'inzoka hari abikandira mu ngete ngo niko zubakwa makenyezi ujagukirirwa narayirata ehu mugora afatwa nk'umwatsi w'indaro umugaba kiyibagiza ko barusangiye biratangaje kubona adatege korito moye yubahiri z'umugore mu rugo.
Oh,
ijambo abanywanyi bacu uwa mbere yatwandikiye avuga ati ndi Jano Damour mba igwambarangwe mu Kirundo akabaza ati mbega urukushi rutegwa niki muganga Anita Munyana tanga umuco kuri ico kibazo
Ingwara y'urukushi iterwa na byinshi. Urashobora gusanga ari agakoko kakuriye, urashobora gusanga ari ivyo bita amaleranshi guhurigwa kuko wari ikintu canke wisize ikintu umubiri wawe ntukundire kandi nukumenya yuko ikimenyeso ca mbere c'ingwara y'urukoba n'urukushi. Aho rero bisaba yuko uwo muntu afise ingwara nk'iyo yokegera umuganga kugira ubwa mbere arabe ivyo vyimejeje ku mubiri bimeze gute niho umuntu aheza akamenya umuti umuntu atanga.
Babaje kubona umukenyezi afakaye abiwabo bakamujyagombira kubisigira
uyundi yatwandikiye avuga ati bitega abagenzi nitwa Ndayishimiye Fabiola wo mu Kirundo komine Vumbi mbega nk'iyo umukobwa agiye mu butinyanka nk'iminsi ndwi hagaca hahera umwaka atarasubirayo agiye kubaka iyo twarinda Buganga Anita Munyana tanga umuco kuri ico kibazo
Ndayishimiye Fabiola arashobora kuja mu mutinyanka rimwe hakarenga ikiringo c'ameza atandatu gushaka umwaka atarasubira kwibona mu nyuma bigaheza bikaza neza ataki ingorane ukwegera aba baganga banonosoye kuvura abakenyezi kugira muyage yagupimye agaheza agaguha inyishu
Umugaba kinyibagiza ko barusangiye
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko batomokewe n'inyishu bahawe na muganga Anita Munyana nkuko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace rikubwiye iki ahubwo aruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abakurambere uno munsi uvuga uti igiti kigorwa kikiri gito rikubwiye iki
rikubwiye iki
gisigura ko umwana kiri muto Aha nogwa kiri moto kugira ngo amaze gukora kora n'indero.
Bikubwiye iki?
Kira kintu cyose bakwiye kugihanura mu gihe kitarashika kure kikiri hafi.
Bikubwiye iki?
Umwana yo muhanura kiri muto yakure afise ubwenge.
Bikubwiye iki?
Umwana muhereye kiri muto yumubwira uti ibi nibi. Aragororoka kubera uba wamuhereye kare.
Bikubwiye iki?
Nk'umwana aba agikura ukamuhanura ukamuhana bifatiye ku makosa hayakora niko kugorora igiti kikiri gitoya
arabitoye
Chuti namwe bagenzi mwariko mutwumviriza mu kiganiro kira ndabakengurukiye Twizere ko ivyumviro vyashikirijwe vyabunguye ubumenyi mu magara. Bagenzi banje Josine Nduwayo yatororokanije amajwi na Jacqueline Segahungu yatunganije kino kiganiro akongera akagihagararira ndabashimiye. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufite ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura uvyandike mwijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79 amajana 953 ubusa 74 canke kuri 79 amajana 934 amajana 757 canke kandi kuri 79 amajana 464 amajana 609 kuri mikro mwari kumwe na jewe Ala if irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
Tight as how I
nobody but you, sweet baby. No one but you. Yeah, gotta know that I want you, baby. Gotta know that I need you, darling. I just wanna say you're my everything. Like in all the songs I sing, the happiness and joy you bring. I just wanna say you're my everything. Just wanna hold you. How I adore you. You got that special touch that I long for oh so much. Oh, I'm amazed at how you write all that wrong in my world. All I am and I hope to be, cause of you and what you do, you bring out the best in me. Gotta know, you, darling, I just don't wanna say you're my everything. Like in all the songs I sing of happiness and joy you bring, I just wanna say you're my everything. Baby, baby, baby. Oh yes. Shall you pose as
This program has come to you from the Voice of America, Washington.